iyi mwumviriza nijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri mikro muri kumwe na Aloyz Bigirimana kaze mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no kwijwi rya Amerika kuri FM 104.3 I Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95 nibice bibiri hano I Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo muri kano kanya
kwigerekezo rya 25 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 niho mu mugambi CDD nari ndongoye icyo gihe bafata ingingo yuko umukandida wacu azoharanira icyo cy'umukuru w'igihugu ari nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza.
Ubundi muri demokarasi uko bimeze abanyagihugu baramutse bajya mu ibarabara bagasohora ibyumviro byabo, muri demokarasi intwaro ihari iraheza ikabumviriza ibibona ko icyo kibazo gikomeye.
Abo wa mbere ni Pascal Nyabenda, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Uwundi ni Pacifique Ninahazwe, ari mu batunganije imyiyerekano muri 2015 ni mu gihe kuri wa 2026 habaye imyaka ibiri irumanye habaye mu gisagara cha Bujumbura imyiyerekano yo kwiyamiriza kwitoza ubugira gatatu kwa Petero Nkurunziza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Turababwira n'inkuru yigenwa y'intumwa idasanzwe nshasha ya ONU mu Burundi. Mugume ku maradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi yemeye icyifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kugena Michel Kafando ngo abe umuhanuzi wiwe mushasha adasanzwe mu Burundi. Alain Diomede Nzeyimana, icegera cy'umuvugizi wa Perezida Nkurunziza, avuga ko ibiro vya Perezida vyaronse urwete rw'umunyamabanga wa ONU Rugena Michel Kafando yahoze arongoye leta mfatakibanza ya Burkina Faso ngo asubirire Jamal Benomare mu gutorera umuti uruhagarara mu Burundi. Ariko Nzeyimana hamenyesha ko leta itararonka neza na neza urwete nyezina rwemeza iryo genywa, ariko ko yatanze uburenganzira kwigenwa rya Michel Kafando. Yagize ati, leta ntishobora kwankigenwa gy'uwo muntu, n'inzobere mu bya kidiplomasiya n'imigenderanire mpuzamakungu. Twizeye ko azokora igikorwa ciwe neza. Tassien Sibomana, umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, avuga ko yakiriye neza igenwa rya Kafando kuba intumwa idasanzwe ya ONU. Abandanya avuga ko kubona abanyagihugu ba Burkina Faso baramwizeye ngo arongore leta mfatakibanza inyuma yaho Perezida Blaise Compaore ahungiye igihugu vyerekana ko ari umwizigirwa. Ariko avuga ko afise amakenga ko nawe azohura n'ingorane z'uwagiye kuzosubirira mu gihe leta y'u Burundi itigera yemera umudiplomate ashira habona amabi akorerwa mu Burundi. Kafando azobasubiriye umunyamaroke Jamal Benomare yamye iyamirizwa na leta y'u Burundi yagirijwe gutanga amaraporo ahengamye ku Burundi. Radio Ijwi rya Amerika, imyaka ibiri irarumanye kuri rino genekerezo rya 2026 ukwezi kwa kane umwaka wa 2017 habaye mu gisagara cha Bujumbura imyirekano yo kwiyamiriza ukwitoza ubugira gatatu kwa Perezida Nkurunziza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Mu kiganiro Pacifique Ninahazwe ari mu batunganije iyo myirekano yagiranye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe yamubwiye ko naho batorohewe muri ino myaka ibiri heze batarota bacira hagati urugamba batanguye bita urwo gukingira amasezerano ya Arusha.
Igihe itariki 25 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2015 umugambwe CNDD-FDD wubahutse gutanga Petero Nkurunziza nk'umukandida wayo mu matora yakurikira, natwe nk'uko twari twabivuze bukenye twagiye mu ibarabara abanyagihugu b'amoko yose bo madini yose bo mu ntara zose n'imigambwe yose harimo n'abasende DFCD abo bose baraheza bikaba akamo twari twabateye.
Pacifique narahaze inyuma y'imyaka ibiri byo byose bibaye abarenga ibihumbi bibiri barapfuye kandi haguriye mu gwaruka amaradiyo araturigwa abagera ku bihumbi 500 ubunye ishami rya Unigita impunzi gemeza ko aribo bataye izabo bakomoka nti muhava mugira ati turicuza ico twabikoreye
bikeze bikomeye cyane mu mbajije ibyahigize bikaba nibaza ko byerekanye cyane cyane inkuru nziza uwari byikuri imyaka 10 yari yaheze twese tumufata nk'umuhuza wacu twaramwubaha yarashobora kubeshya aho bose ubundi muri demokarasi uko bimeze abanyagihugu baramutse bajya mu ibarabara bagasohora ibyumviro byabo muri demokarasi intwaro ihari iraheza ikabumviriza ibibona ko icyo kibazo gikomeye mbega buriya ibyari kuba byiza nuko twari kurekaga ahonyere byiza shingiro akabandanya yonona iby'igihugu uko yishakiye mbega twari tukwiye kumureka kanke inzira twafashe niyo yari ibereye ku bwanze birabaje kubona ibintu byageze aho bigeze muri kino gihe kubona atige dashobora gutahura ijambo abanyagihugu bavuze ariko kandi birahambaye ko abanyagihugu ahariho hose biha iteka niko amaraso yarasesetse niko amagogwa n'ubuturacyayo yarimwo ariko hari ikintu camaze gupfa mu Barundi nta muntu n'umwe azigera asubira gusubiza mu buja Abarundi uburenganzira bwo kuduvuga ibyo twiyumvira nta n'umwe ari hazo kugira ashobora kubitwaka ahubwo murundi bizo gira byose ikiringo cyo kizohera amasaha y'ibazohera ibi bintu ariko arakora bizomerera nabi cyane hanyuma dutere dushikaho tujye kubaka igihugu cy'iteka
hari n'uwo hava yibaza ati bigiye kudindira cyane rwose urukiza rw'ico gihugu mu rubona hehe nk'abahamagariye abantu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza
mandira w'unyine muri aziko yamaze imyaka 27 mu munyororo hari benshi bari barahu igihugu harabishwe ariko murabona ko Afrika y'epfo yatinze ikaba igihugu abanyagihugu bose batise uburenganzira ahagira umwidegembyo kugira ngo abanyagihugu batinde baronke umwidegembyo wabo birabashara ikiguzi kitari gito ariko hari intambwe abantu bacako umuntu acako atanumwe abadusubira kubisubiza inyuma iyo abanyagihugu bamaze guhaguruka cyangwa muri ibyo duciyemo n'ikiye ni kubona ko abahutu n'abatutsi bibagirwa amoko yabo bakaja hamwe bakagwanira ikintu kimwe buriya iyo ni intambwe ikomeye naho ikiguzi kiriko turacyako nacyo kigoye cyane
mugaca mubwira iki abo mwasangiye urugamba n'abateretswe urugamba rwanyu
abo dusangiye urugamba ni kwabwira yuko batocika intege igikorwa turimo twatanguye tutwo kitoroshe mugabo kandi iteka ryacu naryo rifite ikiguzi kinini nicyo gituma n'ubu ndabasaba ko abahagurutse babandanya badacika intege ku rundi ruhande nabo nyine nibaze dufatanye urugamba rumwe dukize igihugu twubake igihugu abana bacu bose bazibamwe bubahirijwe bafite ijambo bafite icyo bavuga kandi kazoza kabo kariko karategurwa ibyo tuzobikora dufite igihugu gifite uburenganzira bw'umwe wese gifite amategeko yigenderako gifite ibyo cyubaha bihohonye tuba dufite akazoza twese yaba twebwe yaba abitwa kwa Yakumana Nkurunziza
tukivuga kuri inkuru nyene umukuru w'umugambwe CNDD FDD muri ico gihe akaba n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi muri iki gihe Pascal Nyabenda aratubwira ukuntu abona ivyashitse muri ico gihe n'icokorwa muri iki gihe kugira u Burundi bwogorore
igerekezo rya 25 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 niho mu mugambi CNDD nari ndongoye icyo gihe bafata ingingo yuko umukandida wacu azoharanira igice cy'umukuru w'igihugu ari nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza ko mu mbagi rero muti mbega kuri iyo ngingo mwafashe hari icyo muyivuga ko iyo kuba mwatanze uwo mukandida nagira ngo kandi reho ho mbanze nkeze n'icyubahiro Petero Nkurunziza kubwira n'ubukerebutsi bwiwe kukungene muri ino myaka ibiri yabyifashemo naho nyine hari ibihugu byaduhaye umugongo reka dufatire ibihano nk'uko rero mwabivuze dufashe ingingo yo gutanga umukandida Petero Nkurunziza yitoze ku giti cy'umugambi CNDD w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu haciye haba imigomuko ku itariki 26 nagira rero ndababwire yuko twaba twashinga umukandida Petero Nkurunziza cyangwa twaba twari gushinga uwundi mukandida umwuko mwabonye yabaye ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane mwaka 2015 yari kuba kujya nyeme mwabonye abayi kuko ntibari ko bagwanya umukandida bari ko bagwanya umugambwe wose umugambwe CNDD-FDD
mwabonye
ari ntumbero mukuru
mwoba mufise ibimenyetso byerekana ibyo bintu umushikirije
yego turafise ibimenyetso kuko nagenda kugira yuko imbere yuko n'amatora aba imbere yuko n'amatora aba ibyo byaravugwa yuko bashaka ko ubutegetsi bwose bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD buhava bwose Burundi ibyo byaravugwa abari mu migambi tuvuga hamwe na leta barabivuga ni ukuvuga rero ko kuba twarashizeho umukandida Pierre Nkurunziza yabaye ihimbarutso gusa yo kugira ngo baronke icyitwaza kugira ngo ijya migumuko ibe ariko nababwiye yuko uwo twari kuza nawe akomoka mu mugambi CNDD-FDD ijya migumuko yari kuba kuko ntibarondeye umuntu baronze ubutegetsi bwose
amakuru batangaza cyane cyane abatavuga rumwe na leta avuga ko biyamirije cyane cyane ikiringo cya gatatu ntimuyemera
yemera kubera ko igituma ntayemera ni uko inzira zose zerekana yuko umukandida w'umugambi CNDD-FDD Pierre Nkurunziza yari akwije ibisabwa n'amategeko zarakurikijwe ariko naho zakurikizwa ntibazemera ntibazitaho ntibari bazemejwe kuko nk'uko nakubwiye intumbero ntiyari iyo intumbero yari iyo kuvuga ntibere ubutegetsi bwose noneho ni nabyo ubona n'uno munsi biga kujya gufata no igihugu kujya gufata igihano Burundi ni kugira ngo bananize intwaro y'umugambi CNDD-FDD hanyuma noneho abenegihugu bayimure hanyuma tuveko
gusenyura ubutegetsi imigumuko ibihano ibyo byose bisa n'ibintu ataco byashitse ko ariko ikigaragaza nuko mu Burundi ubu arundi bakenye ikabukene ni bwinshi ikana n'umutekano urumva abantu bapfuye hirya no hino ibiganiro ntibisa n'ibiko biratera imbere ikintu ku bwanyu co tuma abarundi muri iki gihe gushika no mu Burundi wo kumutumba yumva ko afite amahoro tikeka ko hari umuntu ashaka kumuganagura cyane ika umutekano we wifashe neza ikintu cyo tuma Burundi bwogora muri iki gihe inzira nyayo ni nkiye
nibaza ko ikintu twiko turacamwe nk'abarundi nibaza ko hari n'ibindi bihugu byinshi ku isi byakiye muri ino bihe kigeze cyo turacamwe no kuvuga ko ikintu twiko turacamwe nivuga nk'ikintu cyo kudukebura nk'abarundi kugira ngo tumenye uko tutakezwa kw'amatuzerize aha no kugira neza yuko ibikorwa bikuru bikuru igihugu kiba gikeneye nk'ibi byo guhemba abakozi n'ibindi bikorwa bitandukanye uno munsi biriko birakorwa ukuri kwamye bivanye n'uburyo turonka hano mu gihugu nyine ukuvuga rero kuba hari abatwugariye ko bahora baduha imfashanyo bakugara byaduhaye kwikebuka kuraba noneho mbega nk'abarundi dushoboye iki twebwe nyine ukuvuga rero nagenda kubwire ko ibi ni iby'umwanya muto nimba uvuga uti abarundi barakenye ibi ni iby'umwanya muto ejo twarabonye neza ko tugeza gukora kugira ngo natwe duteye imbere nk'uko ibindi bihugu byateye imbere ubushinwa n'ahandi uno munsi ibihugu bikomeye kubera ko byavuye hasi abenegihugu bo mu gihugu bakava hasi bagakora bakarondera uburyo bwose batsimbura kugira ngo bashobore mu ruhande runini rubaho kwibako ibyo rero turimo uno munsi nibyo bigitangura birababaza birafata akanya ariko ndakubwiye yuko Burundi ejo cyangwa hirya y'ejo buzohaguruka amakungu agatangara
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba
ntorere kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwamfu bwanje widondora
nitwa mpabona yo Jacqueline nkabandi umukuru mutumba kabondo.
Mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Nitwa ndiwe no mujyango Yohana nkabandongo yisiramwe mpareke muri ikomera nyanzarake.
Murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kumbe ikaze.
Ubundi turi kumwe.
Nitwa Nibogora Rene nkabandi boneza muri mukenyezi imenye nyanzarake.
Abone abatumire turi kumwe Yohana muri kino kiganiro Jerome Nenzema nongere ndabaha ikaze muri ntorere kazoza. Umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba kabondo ukivuga gute muri rusangi.
Muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda.
Umukenyezi ariko ivyo ni wabikora.
Umukenyezi arabikora neza cyane.
Reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo mukenyezi mukunywanisha bafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mubivuga gute.
Twebwe tubivuga ko turabisigishira tubona ko arivyo kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi. Iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuza hano no kuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo. Niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye ngo abakenyezi hari izamba basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka. Abakenyezi rero nabo nyere barafise uruhara kandi barasoboye.
Ariko bakenyezi uvuze muri mipareke simperekeze.
Simperekeze namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hariho abakenyezi barongoye amazone abandi arabanditse bitereye ko bamwe ari nababiki mwishyira hamwe wacu urumva rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe.
Abakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye matati y'amatongo mufise ibyemezo bihe mwebwe.
Twe turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamo n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro.
Murabikora gose ibihe murabizi byo mwokwerekana mumaze gukora.
Ego meturafisi ibyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kane no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro.
Uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri icyo gikorwa tukabibona neza.
Uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri icyo gikorwa mukabibona neza. Akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya hariho je wenyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru w'umutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko icyo gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera ko imutazanye babakenyezi. Hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Ryoza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ibyo natwe biraturemesha kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
yabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye no bakavuga ati mbega baba bakenyezi bimbonezo no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera nimubaza nibaje bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mwo dutuma ibishinga ntahe abaza gushinga igishinga ntahe twobazana mukabibariza mwo kumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura amatati y'amatongo
igikorwa cy'abakenyezi mu gutatura amatati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umuryango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mi twabanze bangamiye gihuwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwisira hamwe ntacombona abo bakenyezi n'ukuvuga barigishijwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icyo amahoro avuga cyankamaze ikindi nacyo gikomeye mu bizanye n'abakenyezi ni ukuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyankamatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashyika ku cyo bari bifuza cyose
ntabwo babangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari ibyo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro jyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura ati ntangurane mbona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intambamye turafise nk'aho inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi aricyo gituma amatati y'amatongo inyanzara k'ibyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari ayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri uko yari yarimuguriye abona ko ataziburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izi ari intambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu iyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara ke gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe nk'uwo afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
nibuvuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye barafise komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategerezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene iyi porogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mvyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene iyi porogaramu ibikorwa byo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oyo ubu nta bakenyezi beshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura ivy'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yuko bajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi ni magifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwe abakenyezi twaragerageje mu mashira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo ni umukenyezi kandi hitoze abagabo atari bake uyu Zakerine hitoze abagabo atari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse ni gitse cyayo yaronse
yaronse amajwi angana iki gajake
naronse amajwi 930 wakabiri wanje nawe acaronka 468
yari umugabo
no kuvuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buti bwose mutukuko twa twose tuzanye no mu kibano ari mu bizanye n'ubutosi mashira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo gukurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi n'ivyo uko mu gihageze mu gufata ingingo cyanke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
kubumbere nibo ba ubwa mbere na mbere muri ko mutambwa mu batatu mwe mwimvira ko twokora iki cyangwa twosikiriza n'igi nibo batangura kugira ngo muvye ubyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buryo abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayoma babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
cyabindi z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi mboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaha umugabo n'icyo gikorwa kinene y'imbere ubu turiko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matata atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri intama y'igikorwa cy'abakenyezi muri ibyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite isoko byo bingura igihugu
ari cyo kokorwa gakira kiri
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko babinyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
niba gorarene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
ego murakoze namwe
ndiwe n'umuryango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hano Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpawe na Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakina kiganiro
murakoze namwe
ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Nizo manande kiremesheje ntimurane nibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
ni kuri kino kiganiro durangirije ikiganiro cyo kuri uyu mwanya ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mwari kumwe na Aloise Girimana kuri micro Fasile niwe yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Irindi sango n'igihe cy'isaha imwe n'igice zo kumuhingamo masaha y'i Burundi no mu Rwanda. Mugire ibihe byiza mu mihana yanyu.